Ego cyane nk'uko bivuze sentare ishira mu manzo ya Bujumbura yahejeje gutanga ingingo yo kurekura by'agateganyo bo dufasha kuhura na Bob Rugurika mu byo bamusabye ariko bamuye ku by'agateganyo ariko baca bamusaba yuko ateza gutanga ingwate ingana miliyoni 15 z'amafaranga y'amarundi bamutegeka nuko ku minsi ya mbere y'ukwezi tangura ukwezi yo kwama yitaba imbere y'umushikiriza manza ariko akurikirana iyo dosiye hamwe n'uko kizira yuko arenga imbibi za leta za Repubulika y'u Burundi. Ivyo nivyo rero bikuru bikuru bamusabye.
Ayo mafaranga y'ingwate mwayatanze?
Ayo mafaranga y'ingwate twaheje kuyatanga ivyo twaheje kuyatanga muri banki nkuru ya Repubulika y'u Burundi. Icyari gisigaye n'uko aca soka ibohero kuko ibyo sentare byose yasabye byakozwe ariko sentare twayishimye kuko yamaze no gutanga iyo mu mwanditsi imanza kugira agende kumwe ariko nk'uko hari umugigwa usanzwe mbere nabona udakurikije amategeko yuko parke nayo iheze igaca itanga urupapuro rwo gusohoka gushika n'ubu twarurindiriye twarindiye umushyikiriza manza araza ariko ntabwo nuba aradusinyira yavuze ngo niturindire ngo acarindiriye kumbure hariho amategeko yaronka urabona yuko bitahava bikunda ariko igikomeye ni uko cakoze
murizeye none ko uyu munsi ashobora gusohoka akabona ubwigenge
mu mategeko yateza kurara asohotse kuko burya ingingo ya sentare yamaze gufatwa nta kindi kiba gisigaye atari uko asohoka ariko ivyo mbona ndabona yuko bitahava bikunda kuko umushizamanza ateza kudusinyiza urupapuro aradusize ngaha mu biro vyiwe aragiye hagiye hariho abantu bamuhamagaye ntituzi ko ari mushizamanza kizigenza bimutumyeko mubi kigaragara ni uko adashaka kudusinyira urwo rupapuro
mu bintu mushikizamanza yari yasavye ko turetse iyo ngwati yari kandi gushikiriza izina eka amakuru yerekeye canke agashikiriza umuntu yabajije avuga ko yari mu bagiye gutera hamwe kubabikira bamwe bagandagurwa ico kintu barakigarutseko
ego cyane umushizamanza mu ntahe yari yavuze yuko kugira rekubwe ingwati akongera agatangwa n'uwo mwicanyi ariko se ntari cyo ntiyagikoreye ko yavuze yuko ibyo uwo mushikizamanza yasabye bidashoboka ku buryo ata muntu ashobora gutanga umuntu kandi nawe afunzwe ica irakibangira ko icyo rero ntibakigarutse ko icyo rero nicyo cyiza twubwaye ko sentare yakoze kandi n'ibyo yakoze byose twabishimye atari uko yatanze iyo ngwate y'amahera manini kuko urumva ayo mahera ni menshi cyane umuntu wo mu Burundi mwazi n'abantu ko amahera bafise uko bangana ayo mahera ni menshi cyane ariko igihambaye ni uko tuvuga kwidegeneza nta gaciro bifise ivyo twabikoze ko turazi ko ingwate ariyo duheza tugasubizwa
mwarunguruje urubanza kandi mukaba mwerekanye ko ivyo mwasavye vyumviwe mbega murabona ko iyo ngingo ko murekura yo yafashwe kwira ivyo mwasavye n'ukuntu mwavyerekanye ko bikwiye gukorwa canke ko kwira akamo katewe n'amashirahamwe menshi kandi bihugu bitandukanye ikintu mubona co yashatumye iyo ngingo ifatwa n'iki
twebwe iciza tubona n'uko mu gihe umuntu aba twavuze amategeko bakayasoma bakamurekura twe dufata ariko umucamanza yasomye amategeko kumbure agatahura akabona yuko yoreka umuntu kuvuga yuko kuba arakama birashoboka ariko twebwe si uko tubibona umucamanza yakoze akazi tugira kumbure camanza yarabonye ko akwiye kurekurwa tuvuga tuti yakurikije amategeko tukavuga tuti naho iyo ngingo ifashwe tugiye kusaba yuko umushikizamanza yaca ashingisha urubanza nido mu ntahe y'icese kugira ngo tuburane hama cyaha cyagiye giteza kwagira uwera nawe yambikwa izere
Lambe Nigarura umwe mu bashikizamanza baburanira Bob Rugurika umuyobozi w'iradiyo LPR murakoze cyane gose ku kanyamaduhaye
murakoze namwe.